Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Baba hafi amajana abiri bariko barasaba ubuhungiro. Abo n'abarundi bashitse mu gihugu c'Ubuganda mu ikambi ya Nakivale kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Naho leta y'Uburundi idasiba guhamagarira abarundi bahunze gutahuka ugwaruka rw'imbonera kure ngo ruri mu rutuma ibitigiri vy'ababandanya bahunga vyiyongera mu bihugu bibanye. Noneho kogwa iki kugira ngo umurindi w'ababandanya bahunga uhagarare maze n'abahunze bahunguke. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenerwa 14 rusama mwaka 2022 mukaza kugishikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze kaze.
Imisi irasa ariko ningana uyu munsi bwije ejo buracya.
Abo barundi basaba ubuhungiro benshi baje bava mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Bose bahuriza ku catumye bahunga igihugu, ico naco ngo na mabi atandukanye bakoregwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aho zihohotera abo badasangiye umugambwe eka n'abatari mu migambwe. Kurikira bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu ba radio ijwi ry'abanyagihugu.
Ncankuza ku mirembe zibiri turi ngaha. Kibazo tuhagize cy'umutekano ugwaruka rw'imbonera kure nk'umutambukanyi wawe canke umutama wawe nko guca gahera ashitse ku mupaka baramufata bakamaka twaduhera yaravuye guca hanyuma agashika mu rugo atakintu azanye naho ubibonye uko nyene ucyobona menga vaho nyene ukigiye.
Nkabantuka mu ntara ya Kirundo, jewe icanzanye burya ugira uracuruza akantu kabone mbonera kure ziraje tizana bamwe bakabirira ubusa wibaza ngo baraguha amafaranga ntibayaguhe. Eme burya umutahe nyene ukaguhenukana wavuga bakaca bavuga ngo ca gipinga kiravuze kirasazihira kivyura intambara. Ico nico cadukuye mu Burundi.
Mu nkambi ndahamaze indwi zitatu. Jewe naturutse mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi. Ni ukuvuga jewe narisanzwe ndandaza kabare, harageze yaho baza baranywa inzoga nandika no nagera yaho nishuza bikaba imishwano byamaye imishwano nkapfungwa. Urumva mu nyuma umutaye wanje barawuhombeje wose urahera ndavuga ati ahantu nta burondero buhari reka ndebe ngende gusaba ubuhungiro ndabona ngako ikiri imbere bagira bazonyica.
Jewe ino ndamaze ivyumweru bibiri mu Burundi. Navuye mu ntara ya Ngozi muri komine ya Ngozi. Iyo utari mu mugambwe na cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi, ibibazo nagize nuko hageze igihe abo bita ngo ni imbonera kure uri gucuruza bakaba bapanga abasuma bakabyiba kubera ko utari kumwe nabo, ukagira ngo ni abasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo.
Ibivugwa n'abo barundi baherutse guhunga igihugu biranyuranye n'imvugo z'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu, aho basaba abarundi bahunze gutahuka mu gihugu kuko kirangwamwo amahoro n'umutekano. Kugwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuga Inyumvira, bamwe abategetsi b'u Burundi wabipfuza by'ukuri kw'impunzi zitahuka wari bakwiye guhagarika amabi akogwa n'imbonerakure hanyuma bakizeza abarundi ko amabi zikora azohanwa. Tumukurikire yaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance.
Burya mu gihugu iyo hari amahoro ntiwirirwa uraburirimba. 93 aho ndayatsindiye abarundi bose bari barahunze barishitse barahunguka, ntiyaba ninze kuvuga ngo nimutahe. Bose barumva bati amahoro arabonetse reka dutahe. Uyu munsi uretse ko yirirwa aravuga ry'amajambo, ibyo bikorwa ariko arakora byotuma abantu bahunguka n'ibiki. Abantu babandanya bicwa, abantu babandanya bafungirwa ubusa, abantu barimo baricwa n'inzara bitewe n'ubutegetsi kubera ko bararima ubutegetsi bukimbura bugaca buta kubashorera ku byo bimbuye kubiciro by'umurengera aha none wokuramwo ibintu byo gutuma abantu bahunguka bigenze gute abahungutse nabo wumva bamerewe gute kandi umunsi urumva ko nabandi bari ko barahunga kandi n'ibyo nabandi bazonga kubera ko mu byukuri izo nyigisho zirimo ziratangwa za gisirikare ngo zugwaruka muhora mwumva abarara bari inkoho mu makomine zira za gihoga zimora mu byumva ibyo byose bibaza ko birondera iki ibyo bisirikare by'agasakise kare ngo baragira wibaza ko ari kurondera iki burya ni mwene ibyo ejo turashobora kugwa mu kaga ibikabyara akarambaraye
haraheze imyaka indwi ibihugu bya Tanzania, Rwanda, Uganda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakira impunzi z'Abarundi. Nimba umuzo mukuru w'igihugu mushasha wari wahaye icyizere impunzi zimwe zimwe zigataha uno munsi impunzi zirenga 300,000 ziracabarizwa muri ivyo bihugu nk'uko ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gitaye impunzi ku isi HCR bibyerekana. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi Jean Marinda abashinze n'ijana niko ndakibashikiriza ndabahaye isango ryo kuwa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.